kumva niryo ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ububiligi buzakomeza kugirana ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès.
Bw'impande nyinshi amateka akaba agomba kongera kwiyandikisha.
Abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana bagejejwe kuri uyu wa kane imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25 bari impunzi batahutse bava mu bihugu bine byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Muri Afrika, igipolisi muri Sudani carahagaritse bari mu myerekano i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu, barimwo batatu barongoye imigwi iharanira demokarasi. Ni mu gihe banki nkuru y'isi hamwe n'ubumwe bwa Buraya bongereje akariro mu kuremera abategetsi barongoye akagwi k'abasirikare kakoze coup d'etat. Eka n'ubumwe bwa Afrika bwarahagaritse Sudani kugira ijambo muri iryo shyirahamwe gushika ubutegetsi busubiye muri leta ya gisivile nk'uko iryo shyirahamwe ryabitangaje. Ababonye ibyabaye ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abapolisi barashe ibyuka bikoroza amosozi kubari mu myerekano kandi bongera baragarika n'izo ndongozi ku murwa mukuru Khartoum. Ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birugaye kubera ukwitabira akamo ko kujya muri iyo myerekano. Iyo bamwe mu baganga hamwe n'abakora mu gisata cy'ibitoro bavuga ko bitabiriye kugira bashyigikire leta yakuwe. Abakozi bo muri banki nkuru y'igihugu nabo nyene bari muri iyo myerekano. Muri Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare 10,000 bazofasha mu gucungera amatora yimirije y'abarongozi b'intara hamwe n'abashingamateka. Inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo niyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Inama nshingamateka yavuze ko abo basirikare bazofashanya n'igipolisi kugira amatora yo ku munsi wa mbere w'indwiza azobe mu cyuka cyiza cy'umutekano. Aya matora akurikiye imigumuko no gusahura ibintu byabaye mu kwezi kw'indwi byatewe n'ifungwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Igipolisi cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko abantu 8 bamaze gufa bagizwe ahanini n'abakandida biyamamariza kuba abahanuzi b'abakuru b'ibisagara n'intara kuva iyo myerekano itangura. Muri Ekleziya Katolika, Papa Francisco azogendera Canada urugendo rutumbereye kongera gusubiza hamwe n'abasangwa butaka bo muri icyo gihugu. Ni nyuma y'ubwicanyi ku mashuri yegukira Katolika muri Canada bwagirijwe iyo Ekleziya Katolika nyene. Abategetsi ba Vatikani babishyikirije ejo ku munsi wa gatatu, ariko bavuga ko itariki y'urwo rugendo izotangazwa mu bihe biri imbere. Ekleziya Katolika muri Canada mu kwezi kw'icyenda yarasabye imbabazi abasangwa butaka bo muri icyo gihugu ku mabi n'ubwicanyi yakoze mu kiringo cy'ikinyejana ku banyeshuri b'abasangwa butaka baba mu ndaro. Imva zirenga 1,200 ziramaze gutogwa mu bibanza bitatu aho abana b'abasangwa butaka bahimirizwa ku nguvu kujya ku mashuri no kwicwa, kandi n'ibindi bibanza abandi bwa barahambwemwo biracyarondegwa. Umigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ibandanya itosekara. Ubushinwa bwashimitse ejo ku munsi wa gatatu buvuga ko Taiwan ata uburenganzira igira bwo kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gihe Amerika isaba ko iryo zinga rigira uruhara muri uwo muryango uhuza ibihugu byo ku isi. Perezida Biden yabwiye umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang ko Amerika ihangayikishijwe n'ibikorwa by'Ubushinwa byo gukandamiza abanyagihugu ba Taiwan. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara ikirindiye kugarukanywa ku Bushinwa bibaye ngombwa agakoreshwa ingufu za gisirikare. Igihugu cya Iran cyavuze ko umunsi wa gatatu ko kizosubira mu biganiro n'ibihugu rutura ku isi kuri porogaramu yayo ya nikleyeri mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Nta kiratangazwa ku rundi ruhande rw'abari muri ibyo biganiro bishasha ku masezerano mpuzamakungu yo mu 2015 agamije guhagarika umugambi wa Iran wa nikleyeri. Ejo kuwa gatatu umwunganirizi mu bushikiranganji bwa Iran bw'imigenderanire n'andi makungu Ali Bagheri ari nawe arongoye intumwa za Iran muri ibyo biganiro yavuze ko bemeye gusubira mu biganiro imbere y'uko ukwezi kw'icumi na kumwe kurangira. Yavuze ko itariki izotangazwa mu ndwiza.
Urakoze ya Ruyizi di Girimani na mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ububiligi buzakomeza kugira ibiganiro n'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ibyo ni byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès amaze guhura na mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta. Inkuru irambuye Asimita Kaboyi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubakaba afungiye i Kigali nacyo cyabaye byo aba bayobozi bombi baganiriye. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès n'umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, minisitiri Sophie Wilmès yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmès agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, aussi d'échanger nos différents points points de vue en la matière, nos différentes analyses, et nous avons convenu ensemble que le dialogue restait ouvert, que nous continuerions évidemment à nous voir, à nous entretenir sur les différents points d'agenda positifs qui existent entre nos deux pays, et aussi que nous n'éviterions pas des sujets comme celui de Paul Rousset-Sabagina qui nous occupe aussi. Il faut savoir que le procès va recommencer puisqu'il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Aragira ati twaganire ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika. Ntacyo Minisitiri w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo, nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye, hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MRCD-FLN yakatiwe gufungwa imyaka 25. Mugenzi Habimana Kalisiti wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20. Bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23. Kugeza ubu ntitwabashije kumenya ko mu bajuriye na Paul Rusesabagina yaba arimo, kuko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga. Ariko umunyamategeko wavuganye n'Ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesabagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu Rwanda n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana bagejejwe imbere y'urukiko kuburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umunyamategeko ubunganira Gatera Gashabana yasabye umucamanza gusubika iburanisha kuko abuyunganira batabashije kubonera ku gihe dosiye ikubiyemo ikirego cy'ubushinjacyaha. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa. Eric, wiriweho?
Wiriweho neza nawe Venuse Nshimimana.
None watubwira muri make icyo Maitre Gashabana yashingiyeho asaba isubikarubanza?
Nibyo koko Maitre Gatera Gashabana wunganira abarwanashyaka b'ishyaka d'Alpha Umurinzi rikuriwe na Madame Victoire Ingabire ritaremerwa n'ubutegetsi ndetse n'umunyamakuru Bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu.com yasabye ko urubanza rwabo rwasubikwa. Aravuga ko atabashije kubonana nabo ngo bategure urubanza. Avuga ko kuva bafungwa ku itariki ya 13 kwezi kwa 10 yabonanye nabo nabwo ngo mu minota 10 akavuga ko dosiye yayibonye mu rwejo ku munsi w'ejo wa gatatu, ariko niho anayibonye ababurana abo yunganira ntabwo bari bakayibonye. Akavuga ko harimo amakuru mashya bakeneye kwicara bagacukumbura kugira ngo bazabashe kwiregura.
Hanyuma se uruhande rw'ubushinjacyaha rwabivuze iki?
Ku ruhande rw'ubushinjacyaha, umushinjacyaha yavuze ko akurikije uko bagiye biregura babazwa haba mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse no ku bushinjacyaha, urumwe yabajijwe ku ruhande rwe umwe umwe kandi yunganiwe na Maitre Gatera Gashabana. Umushinjacyaha akavuga ko ku ruhande rwabo bumva ko ku rubanza rwihutirwa rw'ingingo kuburana ingingo y'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bagombye kuba biregura kuko bavuga ko nta gishya kiri muri dosiye.
Urukiko se rwo rwavuze iki nyuma yo kumva impande zombi?
Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yagiye abaza buri umwe umwe mu baregwa niba bashyigikiye icyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana. Bose bahurije kuri icyo cyifuzo cya Maitre Gatera Gashabana.
Umucamanza yaba yamenyesheje abaregwa ibyaha ubushinjacyaha bubakurikiranyeho?
Venuste iyo ngingo ntabwo yakomojweho ndetse n'inzira ziteganywa n'ubutabera ngo abashe kuba yabamigisha ibyo byaha anumve uruhande bahagazeho niba baburana babyemera cyangwa se babihakana gusa amakuru dufite uko ari abantu icyenda bitandukanye nuko urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda aribwo rwari rwatangaje rukibafata ko ari batandatu ubu ni icyenda barimo umugore umwe rukumbi n'ibyaha bitanu benshi baragenda baregwa ibyaha bine ariko bagahurira ku cyaha cyo guteza imvuru cyangwa imidugararo muri rubanda ni ukuvuga ngo rero kuba atabibamenyesheje ni naho ubushinjacyaha bukigeze bubona uwo mwanya wo kugira ngo busobanure uko buri umwe yaba yarakoze ibyo byaha
none se umucamanza azongera kumva urubanza ryari
nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubika urubanza umucamanza yavuze ko wa kabiri icyumweru gitaha niba ntibeshya zaba ari tariki ebyiri nibwo abaregwa ndetse n'ubushinjacyaha bazongera kugaragara mu rukiko baburana ku ngingo y'ifunga rifungurwa ry'agateganyo
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno igunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu mezi atatu ashize abarundi bagera ku 25,000 bari impunzi batahutse bava muri Congo muri Tanzania mu Rwanda no muri Uganda ndetse n'ahandi Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano ivuga kandi ko muri icyo gihe cy'amezi atatu bamwe mu bahungabanyaga umutekano batawe muri yombi inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ibujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganje w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganje Jervendira ko buca yatangaje ko abarundi barenga 2,026 batahutse bavuye mu bihugu by'akare ka Afrika y'ubuseruko bari barahungiyemo kuva mu mwaka w'2015
harakiriwe abarundi bangana 13,000 8,047 bahungutse bavuye mu bihugu bya Repubulika yaranira intwaro rusangi ya Congo abangana 8,483 bahungutse bava muri Tanzania abangana 1,100 bahungutse bava mu gihugu cy'u Rwanda abangana 412 batahutse bava mu gihugu cya Kenya 753 bavuye mu gihugu cy'u Buganda abagira ku 11 batashe bava mu gihugu cha Sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo yibanze
nabo biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye Ijwi rya Amerika ko batararonka ivyankenegwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi abanabashikiye ingozi mu Kirundo mu Rugigi ni Makamba bavuye mu Rwanda mu Buganda no muri Tanzania
twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama
inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha
turabamaze amezi ane n'iminsi 10 mu kibano no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa
Je mpere nkaho ndashikiye. Tusabye ndara kumuva ku muntu umubanyi twadusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo bucyaruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
ubwo bushikira nganje bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukigwe ko uwo mushikira nganje nyene afise mu nshingano n'ikibazo cy'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse Gervain de la Kobuca yongera ko kw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi
harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho imwe itera ibisasu bya rocket ibisasu ntezwa ntoki 23 amasasu 2256 amabomba 5 yo mu bwoko bwa morukiye ya 60 arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana 2,207 arahagaritswe n'abapolisi 42 bigenjeje nabi harasambugwa imigu 33 y'inkozi z'ibibi
icyo bikoze Asher niko yagize atwarishije Amerika iteka rihani agateka akazi na muntu yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize ugwikekwe rigiteka rikunze gushira habona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo
ebesha bahagarikwa ni babandi bikekwa ko bari mu myerekano 2015 cyane cyane mu gwaruka ko batutse aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu ngambi idashyigikiye nuvuga cyane cyane usanga ari CNL MSD ndetse mbere n'indi migambi usanga itemewe n'ubutegetsi buhari
rigiteka ryibaza iyo bafungiwe
muri rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo gikigiri yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari cyo twiyumvira tuti none abo bantu 2,200 bafungiwe hehe barafashe bafungirwa icyo rero bitagi tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi kuko mu biharo dufise ni uko mu kwindwi hari hafunze abantu 111,443
ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi cyeklave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
I Londres mu Bwongereza kuri wa kabiri harangiye inama yiswe Collaborative Vesacular Economy no kuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose abandi bayikurikiranira kuri murandasi mu bayitabiriye bahibereye harimo Biyemeza Milimo w'Umurundi kazi Irvine Floreal Murame naganiriye nawe abanza kumbwira inyigisho nyamukuru yavanyemo
mu Kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweje byari by'ikimazi cyane kuba muri iyi nama kuba nicaranye n'abandi bubahwa kuba nicaranye n'abandi bakora ibyabo kandi bose bifuza kugisha bashitse ko mu bihugu byabo bihugu bitandukanye kuri jewe ica mbere n'uku guhura n'abandi kugira habe uko icyo nokwita network mu Cyongereza kuko umwe wese mu gihugu ciwe arimo ariko agerageza guteza imbere igisata barimo jewe nk'umuntu uwikorera ibyiwe iburundi uhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi genda bitandukanye ni igihe cyiza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi ibitakunze kubigira ko kwiga ku burorero bwiza ama best practices y'ibintu dushobora gukora ibyo dushobora jeho gukora mu gihugu cyacu kugira ngo mbandanye niteze imbere kandi mbandanye nteze imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo.
Muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagaruka mudatwawe n'abandi. Iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe Infinity Group uyobora?
Muri Infinity Group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere. Duhimiriza abagore kwiteza imbere, kwiga, gukora neza, kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine ku bwacu no kutugabanura agaciro. Hanyuma rero iyo abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere, biraheza bikagaruka no mu miryango yabo. Jewe cabaye nko kuhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo nari nsa n'ibyo twari dusanzwe duse muri Infinity Group, mugabo wabo bashaka no kubishyira ku rundi rwego kugira ngo bije no cyane cyane mu butunzi. Abagore iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo, hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango. Je numvumeye ngo cabaye nko guhura n'abandi bashimanga kuri icyo twari dusanzwe dukora, hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakogwa mu bindi bihugu muri Afrika, Iburaya, twese tubibona kumwe.
Florian Murame, uracyari muto urumwigeme, ariko ufite abakozi benshi. Ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga 500. Muri iyi nama yo mu Bwongereza harimo n'abigeme bakiteza imbere. Ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara? Ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere?
Namubwira abo tungana abo nsumba canke abansumba gatoya ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse sukubera ko nci ubwenge kurusha abandi bose. Ukiri muto hari ama opportunity aza mu buzima, hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa, ikindi naco ukamenya yuko icyo wemeye tugeze kubikora. Jewe ku bwanje abakiri bato nuvuge ngo nobabwira ngo bagire indoto, mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariho banageza no kugikorera, kuko ibintu ntibyizana, kuko umuntu ntiyigira wenyine, ni ibintu byinshi umuntu agenda yigira ku kandi birashoboka. Jewe ku bwanje rero ni naba narabishoboye kandi ku bwanje sindanashika naho nifuza kugera, ni naba narabishoboye nta mujene n'umwe atabishobora. Bisaba ishaka, bisaba kumenya icyo ushaka, bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibitagushikana ku ihangiro ryawe, hanyuma ibisigaye kubwanjijewe ndemera Imana igushitsa ku mugambi wayo igushiseko ku buzima, hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza.
Irvin Florian Murame, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venest, niteka ubwenge kandi ushimye cyane.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokobe Niyabaru wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venest Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Thank you.
yara tanzi jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio kwijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio kwijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu